radio indundi culture amakuru mu kirundi
turabahaye mwiriwe tunabaye ikaze muri aya makuru twabateguriye mu rurimi rw'ikirundi yo kuri uyu mugoroba wo kuri uyu wa gatatu ashimikiye nini kuri ibikuru bikuru Hoba hari bifungurwa birimigwa mu Burundi biriko bijabukanwa kugurishirizwa muri Republika ya Ntwaro rusangi ya Kongo biciye mu nzira za magendo biciye muri zone Gatumba ni mu burengero bw'u Burundi ugo rudandazo rukaba rwataziriwe mangerepa Abarundi bahitanwa n'ingwara y'igituntu baragabanutse muri imyaka 10 heze aho bavuye ku bice 16 kwijana mu mwaka wa 2015 bajya ku bice 3 kwijana gushika mu mwaka heze w'2024 ivyo biri mu bicikirizwa no mugambi w'igihugu jejwe kugwanya indwara z'igituntu n'imibembe mu Burundi basaba nabakobo kwibukwa mu kudugirizwa gafashanyo ngurane hisunzwe ku biciro biguma biduga ku masoko abo ni bamwe mu biga muri kaminuza y'u Burundi babishikirije inyuma ya bushikiranganje mu ubujejwe harimo inyigisho bwemereye idolari ijana ry'Abanyamerika ku kwezi ku banyeshuri biga mu bindi bihugu barungitswe na leta ibyo byose mukaja kubyumva muri aya makuru ahagarariwe mu buhinga bw'ivyuma na Kofi Olivier Rubera Intwari iri Junior Dironkeje Imana mu kanya mu yaramvuye
Radio Indundi Culture
Nongere ndabahe mwiriwe abantu 10 bari mubagiwe n'icyacyo kugandagura abantu bakekwa kuba baroze ku mutumba gasarara komine Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura kuwa 30 ruheshi n'ukwezi guheze baraye baciriwe kuri uyu wa kabiri na sentare iyo ntara igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose babiri bahanishwa gufungwa imyaka 20 n'imyaka 3 abandi bane nabo barezwa abo bahanishijwe imyaka 20 no guherayo bakabana sabiwe kuri hadabu y'imiliyoni 165 mu mafaranga ya Marundi tunakosore ku nkuru twabashikirije ku munsi wejo wa kabiri ko mubaciriwe gufungwa harimo wahora ari umukuru wa zone Nyabibondo atari wahora arongoye zone Nyambuye nkuko twabibabwiye harimo kandi wari umukuru w'umutumba Gasarara n'urongo ya Gacimbiri kare kuri uwo mutumba nyene abo bo bari mubahanishijwe gufungwa imyaka 3 bakurikiranywe n'icyaha cyo kudatabara bariko baricwa kandi bafise ubushobozi bwo kubatabariza naye mu bijanye n'inyigisho bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi basaba ko agafashanyo ngurane koduzwa kugira gashobore kubafasha muri ibi bihe biciro bibandanya kuduga ku masoko abo banyeshuri bavuga ko 1,000,000 mu mafaranga ya marundi bahabwa ku kwezi atacaho abafasha mu buzima bwa misi yose barimwo mu gihe ubushikiranganje bujejwe iby'ubushakashatsi n'indero buherutse guha ijana ry'amadolari y'Abanyamerika ku banyeshuri b'abarundi biga mu mahanga barungitswe na leta nabo biga mu gihugu babona ko bokwibukwa nabo mahore mpayano
Bamwe mu banyeshuri biga muri kaminuza y'u Burundi bari ngaha mu gihugu bararajwe ishinga n'ubusumbasumbane bw'agafashanyungurane bahabwa aho ubushikiranganje bw'indero bwadugije agafashanyungurane kugeza ku mafaranga 100 y'amanyaburaya ku banyeshuri biga mu mahanga mu gihe abanyeshuri biga ngaha mu gihugu baronswe amafaranga 100,000 by'amafaranga y'amarundi bakibaza icyo ubwo bushikiranganje bwafatiye ko mu gushinga iryo tegeko
kubona barafashe abanyeshuri biga hanze bashyira kuri iyo sandra yeterengera ngo yarase cyabagamije cyangwa ugasanga bafatiye ko ase kuruta twasigaye
bisunze iduga ry'ibiciro gibonekeza ku masoko bashikiriza ko agafashanyo ngurane bahabwa kangana n'amafaranga 100,000 nako nyene gashobora kumara amezi ashika kuri abiri batakaronkejwe kadakwiranye n'ivyankene bw'umunyeshuri akenera
gusanga tubona yuko amafaranga twateretse 100,000 tubonemengo ni bike banya kubuzima bw'ubwatsimbye
bayaduha bateba ugasanga yari umuntu yarafashe amadeli hirya no hino ugaca usanga n'ubwaje nta kintu amufashije nari gasanzwe ari n'amakeya
basaba ubushikiranganje bw'indero gukuraho ubwo busumbasumbane kuko ku bwabo ubuzima bwa misi yose buheza bukabagora
nk'abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi natwe ako gaterano kabaye nk'uko nyine bagiriye abandi byo babyiza ko natwebwe tuba turi bamwe twese
bwandi cyumba nacyo kokwa cyo ndabona bogerageza amafaranga bakayaduza kugira ngo aze kuba basi omwe ari proportionnel n'ubuzima bw'ibihe ku bwagiye bazimba
batwongerejeho bari sa bera yuko murabona ngaha muri campus hariho abusanga babeshejeho n'aya mahera nyine aya prêt bourse gasanga arabafasha rero bongeje naho urumva navyo biba ari sa kurusha kuko urumva kuba bo reka kutunganisha n'abandi kuko naba bakeneye mfashanyo nk'abandi bo ngo nabandi bakwiye kungana bakaja hamwe bose bakangana
ku itariki zine mu kakaru uyu mwaka ubushikiranganje bw'indero bushikirije byaranguwe François Habyarimana arongoye ubwo bushikiranganje niho yemerera abanyeshuri bagiye kwiga mu mahanga ko bazohora baronswa amafaranga agera ku 100 y'amafaranga mva makungu naye itegeko ry'umukuru w'igihugu rishiraho kuronswa agafashanyo ngurano ku banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi ryagiyeho mu mwaka w'2017
Mahule mayanu rakenu yubushikiranga njibiki kigega cha leta buvuga ko bugiye guha amafaranga ibisata vya leta ku bice bivanye n'imigambi bifise ivyo byashikirijwe kuri uyu wa gatatu mu nama y'abagengwa no gukoresha amafaranga ya leta bo mu bisata bitandukanye umushikiranganja bumuramutswa yamenyesheje kwiyongingira imuzafashwe mu mwaka w'amafaranga w'2025 ushira 2026 mu ntumbero gukoresha amafaranga yose aba yategekanijwe umushikiranganja Nezitori na unuye yemeza ko batazo bayakoresheje neza batazohabwa igice gikurikira n'abazoba intamba mwishigwa mu ngiro giyo ngingo batazokwihanganirwa
duhejeje gukoresha inama abantu bose bagengwa no gukoresha amahera ya leta yaba ayari mu bisata no vuga mu bushiranganje butandukanye yaba abakoresha amahera avuye mu migambi ishikiwe n'abadufasha yaba bari no mu bisata bisanzwe ndetse byigenga mu gukoresha amahera Kwariko rero tubandanya tubereka ingingo shasha zagiye zirafatwa muri uno mwaka w'2025 shiri mu 2026 dutanguye gukoresha amahera ukuntu tuzoyarondera yakenewe ndetse n'ukuntu akoreshwa mu bikorwa bitandukanye ikindi ubu tuzohora tubaha amahera kubice kijanye n'ibikorwa byinshi niba ari bitanu cyangwa bitandatu cyangwa indwi hanyuma bagaheza bakazoza twere kuko babikoresheje utazoba yashoboye ubwo buryo kwerekana uko bwakoze ntazoronka ikindi gice kizoheza ngo gikurikire intambamye ishobora kuba nuko bamwe bajejwe ibisata bashobora kutabyitwararika cyane aho rero naho utazoba ari karabyitwararika tuzoheza tuje turamukebanura bibaye ngombwa dufate n'ingingo zishobora gutuma abantu baja ku murongo bagakora neza
Tubandaniriza aya makuru yacu mu buraruko bw'igihugu aho bamwe mu banyagihugu mu gisagara ca Kayanza mu ntara ya Butanyerera babandanya kwidoga ko ibiciro byo kwiyunguruza biguma biri hejuru naho bahari gitoro catanzwe muri ico gice abo banyakayanza bavuga cyane cyane abagendesha amapikipiki ko aribo bafise iyo ngendo hagati abayakoresha bavuga ko ivyo biva ku kwiyunguruza bemera kumvikana bagahuriza kuri ivyo biciro ariko mu gipolisi aho mu Kayanza bahamagarira abo banyonga amapikipiki kubahiriza ibiciro aho mu ntara ya Butanyerera inkuru tubibaza mugenzi wacu Jana Himana akorera
Nkuko bamwe n'abandi mu biyunguruza ku mapikipiki mu gisagara ca Kayanza no mu cungararo yaho babishikiriza ngo ibiciro basabwa na bene kugendesha amapikipiki byaraduze ugereranje nuko vyahora kera ngo amafaranga umurengera basabwa mu gihe cibura ry'igitoro aguma ari ya yandi nyene no mu gihe kiba cabonetse bavuga nk'akarorero ko mu gisagara ca Kayanza gusa aho umuntu kare bamutwara ku mafaranga igihumbi muri kino gihe bashobora kumuca amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitanu ikitavuzwe co ngo ni nko kubiyunguruza nguruza baje mu misozi ya Kuregisagara aho ayo bahora batanga kera yigwije nk'inshuro zine cyangwa zitanu abo biyunguruza bakavuga ko biva kunyifato yabo bagendesha amapikipiki bagomba kunguka umurengera haba mu gihe cy'ibura ry'igitoro cyangwa no mu gihe cyabonetse aho ibiciro bitigira bigabanuka bagasaba rero igipolisi kijejwe uruja n'uruza mu mabarabara kugira icyo gikoze kugira abo bene amapikipiki bahagarika iyo ngendo gufuka amamunda abiyunguruza kuri icyo kibazo Matthew mazina rongo ishirahamwe ry'abagendesha amapikipiki muri komine Kayanza amenyesha ko iyo ibitoro byabonetse ibiciro babigabanura ariko kandi ahanini ngo abiyunguruza nibo biyumvikanira bivanye n'iyo uwiyunguruza ashaka kuja ikindi ngo abantu bomenya nuko n'ivyuma vy'amapikipiki vyo gusubiriza ibishaje navyo nyene muri kino gihe bizimvye hakiyongera ko nuko nabo badategerezwa gukora bahomba narijya bategerezwa gushikiriza amafaranga baba baciye ku munsi bene amapikipiki bakongera iruhande y'ivyo kubeshaho imiryango kuri ico kibazo nyene mu gipolisi mu Kayanza basaba abo babaduza ibiciro kwisubira ko ngo kuko nabo iyo igitoro cabonetse bagisabikanya bose atamwana n'ikinono tubamenyeshe ko n'ibiciro vy'imiduga navyo nyene bitigera bigabanuka aho kuva mu gisagara ca Kayanza uja mu gisagara ca Nguze hari hisha amafaranga ibihumbi 10 byategerezwa kuba ibihumbi 3,500 mu gihe uja mu gisagara ca Bujumbura ava mu Kayanza nyene ari hishwa amafaranga ibihumbi 45 atategerezwa kurenga amafaranga ibihumbi 11,500 muri komine Kayanza n'intara ya Butanyerera Jean Nahimana kuri radio Indundi Culture
Radio Indundi Culture
Aya makuru yacu tubibutse ko mushobora kuyumva kuri FM 88 nibice biri muri mu gisagara cha Bujumbura no mu micungararo yaho canke 99 nibice 9 naho nyene ni kuri FM mu zindi ntara zitandukanye zigize igihugu cy'u Burundi mu makungu mukatwumva kuri indundi kiritira kaburungu kome mu bijanye n'amagara y'abantu umugambi w'igihugu jejwe kugwanya indwara z'igituntu n'imibembe mu Burundi urashima urugero Burundi bugeze ko mu kugabanya umurindi w'abitaba imana bahitanywe n'igituntu ni mu gihe bitaba imana kubera iyo ndwara bavuye kubice 16 kwijana mu mwaka wa 2015 bajya kubice 3 kwijana mu mwaka weze 2024 muganga Joseline Sanze Rugeze ajejwe umugamba sigura ko ari biriko birakogwa mu ntumbero k'iyo ndwara yoba yatujijwe gushika mu mwaka wa 2030
turabiye ikintu abantu batera bicwa bahitanwa n'igituntu ubu birafuma tugeze kuri 3% kuri bapimye tugatangaje umuti ndavye biharo byo mu 2015 twari ku 16% biko biragabanuka turashobora gushikira ryahangiro y'isi yose yuko mu 2030 igituntu cyo bakiko kitaragisezerera ntitutsuye kuza turanka benshi bashasha ariko barandura bijanye nuko hariho bishasha turiko turagerageza kugira ngo dushikire abene gihugu benshi bagwaye igituntu cyangwa bikekwa ko bagwaye igituntu nuko turiko turashiraho ubuhinga bushasha bwo gupima hamwe mu Burundi nk'abantu bafise cyane cyane nko kubagwaye imbwira wa sida canke kubana bakiri bato dushobora gupima tudaciye gusa mu gikorogwa gabo dushobora kubasaba umukoyo hariho amavuriro aronkejwe udukoresho tumwe dita test rapide bashobora kuraba ko iyo ndwara tabafise hariho rero n'ibindi twavuze tukireka turabe ko dufashijwe n'amashyirahamwe mpuzamahanga ngasanzwe afasha mu kurwanya igituntu turatangura gukoresha amaradiyo aya dusanga mu bitaro apima amahaha mugabo atari yayandi turinda kuja mu bitaro ari yayandi dushobora kuba ngendanwa ama radio mobile radio numerique mobile ashobora gukoresha tugasha duherekezanya dukurikiza no kupima cyangwa ikorogwa mu mwanya mutumwe ufatwe tutubonye ko rwaye ivyo tubigerageza mu bantu bakareba gusumba abandi turabigerageza mu mabohero mu makambi y'impunzi keshi tuca turaba ahantu dukura abantu benshi ashobora kwanduzanya byoroshe
tukivuga ivyo nyene bijanye n'amagara y'abantu indwara ya malaria cabangamiye amagara y'abantu mu gice ca cankuzo mu buseruko bw'igihugu mu ntara ya Buhumuza aho ubu ngo yoba itakicumva n'imiti bivugwa n'umushinga amateka yatowe muri ico gice asa ubushikiranganje bw'amagara y'abantu kugira ico bwokora iyo ntara iri muzatangujwe mu rucanco rwa malaria kubana umushikiranganje w'amagara y'abantu avuga ko hari n'umugambi wo gutanga imisegetera mu gihugu ibishobora kugwanya bimwe biboneka indwara ya malaria yotamira tuzi
inyuma y'amezi hafatana urucanco rw'indwara ya malaria rutanguye guhabwa abana bafise amezi ari hagati ya 6 na 11 bo mu ntara za hahori 9 rutana cibitoke karusi muyinga Kirundo Cankuzo bubanza Ngozi na Ruyigi umushinga mateka Salvatore Bigirimana yatowe mu ntara ya Cankuzo asanga indwara ya malaria ho mu Cankuzo n'ubicimonogoje ahakabaza igitumi yo ndwara isa n'itacumva imiti
sinzi ka raporo mufise no munsi n'amenze mugabo aho duherereye indwara ya malaria no munsi sinzi ko ari kibazo c'imiti no musanzwe iri kuri plateau ariko abantu baragwara malaria no munsi agafata kire akayimara Okay agasubira akagwara akipimisha bakayitora agafata kira kayimara umuntu agafata kira zitatu atarakira malaria kufata ko ari kiza canke n'imiti gushwe no munsi ivura malaria dufise yananiwe
umushikiranganje w'amagara y'abantu ridwine baradahana avuga ko gushika ubu ikiza ca malaria kitakigwiriye uretse mu ntara zimwe zimwe nk'intara zashitse mu rucanco nka Kirundo umushikiranganje amenyesha ko malaria yagabanutse cyane gushika ku ncuro zine kuva mu kwezi kwa mbere
muri iminsi twavuga yuko atakiza ca malaria gihari ariko hari intara zimwe zimwe malaria ikiri nyinshi turizeye rero yuko ejo bundi nitwatanga imisegetera bizoca bigabanuka hanyuma rwa rucanco rw'abana rusobara uriko ruragira akamaro kuko turavye nko mu ntara ya Kirundo aho baheruka kuronka imisegetera bakaba kandi baronka ubucanco n'ukuri mu biravye intara ya Kirundo ubu ni imeze neza cyane malaria yaragabanutse cyane inshuro zine uhereye mu kwezi kwa mbere ku buryo n'impfu atamuntu aherutse kwicwa na malaria mu Burundi turizeye rero yuko nitwatanga imisegetera n'urucanco rusobara uriko rurakora cyo maradizogabanuka
nayo kubijanye n'imiti umushikiranganje baradahana amenyesha ko hari cigwa kiriko kirakogwa kuri iyo miti nkuko vyamuko imyaka ibiri heze
kwiga ko imiti ikora barabandanye babikora muri programme yo kugwanya malaria nibaduha resultat tuzoweza tubone byukuri ko imiti idakora canke ari abenegihugu bayikoresheje nabi.
Indwara ya malaria yimunogoza cyane mu Burundi mu mezi ya ndamukiza Rusama na Ruheshi, abakarigwa cyane akaba ari abana bari munsi y'imyaka 5.
Tuve muri byo bijanye n'amagara y'abantu dutandukire mu bijanye n'ubudandaje aho bamwe mu banyagihugu ba muri zone Gatumba komine Ntangwa mu ntara ya Bujumbura bavuga ko bari urudandazo rwa bimwe mu bifungurwa bigurishwa mu nzira z'amagendo bijanwa muri Repubulika Iharanira Intwaro rusange ya Kongo. N'urudandazo abaho kuri bibe bataziriye mangerepa kuko abarukora bo batwara ibidandazwa bike bike nka bumwe mu buryo bwo kwiyungunganya, yamara harabibona nk'ibisanzwe kuko ababijabukana hi Kongo bafata ko ari nkaho baba bagiye kubifungurira mu miryango yabo. Abajejwe intwara mu Gatumba ariko barahumuriza ko atari urudandazwa rw'amagendo kuko hajabukanwa ibisanzwe byemewe n'amategeko. Egide naha yavuye aho kuri bibego Burundi na Repubulika Iharanira Intwaro rusange ya Kongo atugire kumuriri.
Mangrepa niko kazina abanyagatumba batazirirwa urudandazwa bafata nkuko arwo kwisumamwo mu gushorera bimwe mu bifungurwa bikeya kugutinya ko babirihira amakori. Bamwe mu babangaho mu Gatumba ariko babifata nk'urudandazwa rwo mu kinyegero rw'ibyo bifungurwa kubera uburyo bijabukanwamwo mu gihugu kibanyi cya Kongo.
Kintu gikunda kugenda muri mangerepa ubu unyi n'ibiharage gikuru hanini go n'ibiharage. Ari naho sanga bitekera forome ya kujya kuntu batekera itomati kuberaho baba bashatse kwanka kubirihira muri obeye babije gucururizwa muri Kongo hama bahejeje kubicuruza bakigarukira.
Ariko hari bamwe mu baba ngaho mu Gatumba basanga uko kujabukanwa kwa imwe muri ibyo bifungurwa bigoye kumenya ko ari biba bigiye kudandazwa aho muri Kongo. Uno mukenyezi afatira kuvyo we amaze kubona n'amaso yiwe.
Nkanje mbambona nyene ko abagiye kujya katari kinyegero nayo nkusumye biro bitatu cyangwa ibiro bitanu cye ndumva katari kugurisha atari mangerepa batwariye nk'umuryango.
Naho biruko uyu we yemeza ko igice kinini cy'abanyagihugu baho mu Gatumba batunzwe n'ubwo rudandazwa.
Hari abatwara ibiro 10, hari abatwara ibiro 50, gusa nta muntu ndibaza iyo twara mangerepa igeze mu birijana. Oya oya, bo bawikomeje kwera aho bawikomeje uri nzire nzibiri jana kuko beshi bice 90 kwijana ngaha bitumba tunzwe batunzwe na mangerepa kuko zabarishorera utwo tuntu two hijya no hino.
Icyo abanyagihugu twayaze bemeza nuko rudandazwa rutemewe n'amategeko ari rwo kugwanya abarongoye zone Gatumba, ariko bavuga ko ibifungurwa byahukanwa nk'ibiharage itomati hamwe n'ibindi biri ku rutonde rw'ibidandazwa 36 Burundi n'igihugu cya Kongo byumvikanye ko abanyagihugu b'ibihugu byompi bojabukana atamakori barinze kuriha mu ciswe Rocos régime commercial simplifié mu rurimi rw'igifaransa. Kugwanya urudandazwa rw'amagendo kuri bibe urundi bana n'igihugu kibanyi cya Kongo biri mu byubuherutse gushikira amabanga yo kurongoya intare ya Bujumbura Aloise Ndayikengurukiye yashikirijwe nabo yakoreye mu ngata nka kimwe mu byoshyirwamo ingufu.
Egide naha yurakenuye ari na hano amakuru twabateguriye muri rwigi kirundi yo kuri uyu mugoro bagarukiye ku isaha 12:35 ariko kuri wowe yafatiye hagati. Ndakwibutse ko bari bifungurwa birimigwa mu Burundi biriko bijabukanwa kugurishirizwa muri Repubulika Iharanira Intwaro rusange ya Kongo biciye mu nzira zo mu kinywa bibiciye muri zone Gatumba ni mu burengero bw'igihugu, ugo rudandazwa rukaba rwataziriwe mangerepa nk'uko abaho muri ico gice babivuga. Abarundi bahitanwa n'ingwara y'igitu baragabanutse muri imyaka 10 heze aho bavuye kubice 16 kwijana mu mwaka wa 2015 baja kubice 3 kwijana gushika mu mwaka heze 2024. Ivyo bikaba biri mu bishikirizwa n'umugambi w'igihugu jejwe kugwanya indwara z'igitunu n'imibembe mu Burundi. Basaba n'abakobo kwibukwa mu kudugirizwa gafashanyo ngurane hisunzwe ku biciro biguma biduga ku masoko. Abo ni bamwe mu biga muri kaminuza y'u Burundi babishikirije inyuma ya bushikiranganje bujejwe ivyenyegesho bwemereye idolari jana ry'abanyamerika kuko ezi kubanyeshuri biga mu bindi bihugu barungitswe na leta y'u Burundi. Mwengurukire bagenzanje bamfashije kuyatororokanya, mwengurukire kandi Kofi Olivier Rubera intwari yamfashije amajwi arabashikira, Odironkeje Imana nayo bashikirije. Ndabifuriza amahoro iwanyu na gahwane.